Good evening. Stay tuned for 30 minutes of news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America.
Iyi ni radio ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu mugoroba ku munsi wa gatatu w'itariki indwi y'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2014. Muri kumwe na Frederic Nkundikije
na Thomas Kamilindi. Ni saa moya n'igice i Bujumbura n'i Kigali. Tubahaye ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Turindiriye gusa ko igihugu cy'Ububiligi kibicisha mu nzira nsanzwe bicamwo, kugira ngo kitumenyeshe ivyo ngingo yafashwe n'ivyo abo bacamanza bafatiye kugira ngo bamurekure.
Uyo ni Daniel Kabuto, umuvugizi w'ubushikiranganji bw'u Burundi ujejwe imigenderanire no gufashanya n'amakungu, avuga ku ngingo y'ubutungane bw'igihugu c'Ububiligi yo kutarunyika mu Burundi. Alexis Nduhije, umukuru mugambwe MSD. Iyi nkuru co kimwe n'izindi nkuru twabateguriye turayigaruka ko mu kanya kari imbere.
Amakuru rero tuyahere muri Nigeria. Abantu bishwe barabarirwa mu magana mu majyaruguru y'icyo gihugu mu gitero cya Boko Haram mu mujyi wa Gambaru Ngala mu ntara ya Borno hafi y'umupaka w'igihugu cya Cameroon ejo bundi kuwa mbere. Kugeza ubu ntibaramenya neza umubare w'abantu bahitanywe n'icyo gitero. Mohamed Bulama, ushinzwe itangazamakuru mu buyobozi bwa Borno, yabwiye gusa ikigo ntaramakuru Associated Press cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo ni benshi cyane pe. Impamvu bikigorana kumenya neza uwo mubare nk'uko yabisobanuye ni ukubera ko aho Boko Haram yateye ari ahantu hagoye kugera. Naho Senateur Ahmed Zana wo mu ntara ya Borno yabwiye ikigo ntaramakuru cyo mu Bufaransa AFP ko abantu bishwe na Boko Haram mu mujyi wa Gamboru Ngala bashobora kuba barenga 300. Abaturage bo batangaje ko bamaze kubarura imirambo y'abantu barenga 100 ariko ngo ntaho baragera. Akarere ka Gamboru Ngala ni naho Boko Haram yashimuse babana b'abakobwa barenga 200 mu kigo cy'ishuri ryisumbuye.
Tukiri kandi ku gihugu cya Nigeria, abapolisi batangaje agahimbuka amadolari 300,000 kazohabwa bazofasha mu gikorwa cyo kurondera abanyeshuri babigime 276 banyurujwe bakuwe mu mashuri n'umurwi w'intagondwa z'abayisilamiste Boko Haram. Abapolisi bo mu gihugu cya Nigeria bavuga kwa ko gashimwe kazohabwa umuntu wese azotanga amakuru azotuma ikibanza kinyegejemo abo bigime kimenyekana, kandi bakanakurwa mu minwe y'inkozi z'ikibi z'abanyuruje zikaba bakuye mu ishuri mu gisagara ca Chibob mu ntara ya Borno. Abapolisi bashikirije nimero umuntu wese afise ayo makuru ashobora guhamagara, kandi bavuga ko amakuru abantu bazotanga azoguma ari banga. Umukuru uyo murwi w'intagondwa Boko Haram yaratangaje ko umurwi arongoye ari wanyuruje abo bigeme, yongera avuga ko uyo murwi ufise umugambi wo kugurisha abo bigeme. Leta ya Amerika ejo ku munsi wa kabiri yaratangaje ko igiye kurungika mu gihugu ca Nigeria abahinga banonosoye ivyerekeye iperereza hamwe no kubahiriza amategeko bazofasha mu twigoro two kurondera no kubohoza abo bigeme bagizwe imbohe.
Iri ni ijwi ry'Amerika. Abaturage amamiliyoni b'Afrika y'Epfo biriwe mu matora y'inteko ishinga amategeko nshya. Iyo nteko ni nayo izahitamo president wa Repubulika. Igishya gikomeye muri aya matora nuko harimo urubyiruko rwinshi rwavutse nyuma y'isenyuka ry'ingoma y'ivanguramoko y'abazungu yitwaga apartheid mu 1994. Uko bimeze kose, ishyaka ANC riri ku butegetsi kuva icyo gihe n'ubu ryizeye gutsinda amatora n'amajwi byibura 60%, ku buryo president Jacob Zuma nawe yizeye ko azongera agahabwa indi manda y'imyaka 5. Ishyaka rya kabiri rikomeye Democratic Alliance ryo ryizeye kubona amajwi menshi cyane cyane mu mijyi, rigizwe hanini n'abazungu, riracyafite ingorane zo gukurura abirabura ngo bariha amajwi. Ibizava muri aya matora yo muri Afurika y'Epfo bizamenyekana neza bidasubirwaho ejo bundi kuwa 6.
Amakuru ariko aratangazwa avuga ku gihugu cya Ukraine cyamuye bagwanyi bashigikiye igihugu cy'u Rusiya bari bacumbitse mu nyubako ya leta mu gisara cya Mariupol kiri ku kivuko. Ayo makuru avuga kwa bagwanyi uyu munsi kwa gatatu mu gitondo ariho bava muri iyo nyubako nyuma yaho bataniye mu mitwe n'abasirikare b'igihugu cya Ukraine ku munsi wa kabiri mu ijoro. Abasirikare b'igihugu cya Ukraine baratanguye ibitero byo komura abanyagihugu bigumuye bashigikiye igihugu cy'u Rusiya kandi bashaka kwiyonkora bamaze gufata ibisagara bishika kacumi na bibiri vyo mu buseruko bw'igihugu ca Ukraine. Abagwanyi baratangaje ko bazokoresha amatora yo kwiyonkora ku munsi wa Mungu w'indwi iza kugira ngo abanyagihugu batore kwiyonkora ku gihugu ca Ukraine canke kwifatanya n'igihugu ca Burusiya. Amatora nkayo ya referendum yarakoreshejwe mu ntara ya Crimea mu kwezi kwa gatatu maze atuma iyo ntara yahora ari ntara y'igihugu ca Ukraine ifatanya n'igihugu ca Burusiya.
Hagati aho ariko Fred, Perezida Putin amaze gusaba abo bantu bashaka gukoresha amatora yo ku cyumweru kuba bayasubitse. Yavuze ati ni uburyo bwo gushyiraho uburyo nyine bwiza bubereye bwo kugira ngo habeho imishyikirano hagati ya leta ya Ukraine n'abo ngabo bashaka gukoresha ayo matora yo ku cyumweru. Amatora rero kamarampaka ya referendum, ibyo yabisabye Perezida Putin yabisabye mu kiganiro n'abanyamakuru yagiranye nabo nyuma y'inama yaramazemo akanya i Moscou na Didier Burkhalter, umuyobozi w'umuryango w'umutekano n'ubutwererane mu Burayi OSCE mu magambo ahinnye. President Putin rero yavuze yuko abo bantu bari bakwiye kuba baretse gukoresha ayo matora ya referendum bifite ubuhe buremere. Umwe mu bayobozi w'ibyo wabo ngabo bashaka gukoresha ayo matora bagize ngo icyo bita Repubulika ya Rubanda ya Donetsk yatangaje ko bubaha cyane Perezida Putin kandi ko bagiye kwiga icyifuzo cye. Perezida Putin kandi asa n'ushyigikiye amatora rusange y'umukuru w'igihugu cya Ukraine ateganijwe ku itariki ya 25 y'uku kwezi. Yavuze ngo ni intambwe nziza ariko yongeraho ngo ayo matora ntacyo azahindura niba abaturage bose ba Ukraine batumva neza uburyo uburenganzira bwabo buzubahirizwa nyuma yayo. Muri icyo kiganiro n'abanyamakuru, Perezida Putin yavuze ko ingabo ze zose zari ku mupaka na Ukraine zahavuye, ariko umuryango w'ubutabarane w'ibihugu bituriye amajyaruguru y'inyanja ya Atlantika ya ruguru NATO yo yemeje ko nta mpinduka babona mu birindiro by'izo ngabo z'Uburusiya ziri ku mupaka wa Ukraine.
Muri komura bandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika abanyasiri yabagwanya utetsi amajana bariko rava mu gisagara cha Homs cabereyemo ingwano ikomeye hisunzwe amasezerano y'agahingwe ashira mu minwe ya leta ico gisagara muri iki gihe hasigaye ukwezi kumwe ngo amatora y'umukuru w'igihugu atunganywe. Imodoka za bisi zitwaye abagwanyi zatangwe kuva muri ico gisagara uyu munsi kwa gatatu nkuko amasezerano abagwanya ubutegetsi hamwe n'abasirikare ba leta ya Siria bateko igikumu abivuga.
Muteza amatwi gahunda radio yacu tubagezaho buri munsi kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuri radio inshuti ya bose 88.8 n'ibice bitatu FM no ku ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM Kigali.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www.radioyacu VOA kaburungu koma.
Noneho amakuru yo mu biyaga bigari duhere mu Rwanda, aho urukiko rukuru rwa Kigali rwatangiye kuburanisha mu mizi yarwo urubanza rw'abantu 13 baregwa ko bari mu mutwe wa FDLR mu byaha bashinjwa by'umwihariko harimo icyo guhungabanya umudendezo w'igihugu. Iyi nkuru twayiteguriwe na mugenzi wacu Asumita Kaboyi.
Nkuko byatangajwe n'ubushinjacyaha, abaregwa bose uko ari 13 bahuriye mu mutwe urwanya leta y'u Rwanda wa FDLR, bakaba bavuka mu duce tunyuranye tw'igihugu ari naho bagiye bafatirwa. Bamwe bafatiwe Gisenyi, abandi Ruhengeri, abandi mu mujyi wa Kigali, abandi bafashwe nyuma y'uko barangije ingando zibera i Mutobo, ingando zitabirwa n'abahoze ari abasirikare bagashaka gusubira mu buzima busanzwe. Hari icyiciro cy'abaregwa bari bararangije ingando za Mutobo bagasubira mu miryango yabo, bagafatirwa mu bikorwa by'iterabwoba. ubushinjacyaha buvuga ko iyo abantu bahuriye ku cyaha ndengamipaka nk'icyahuje aba bayoboke ba FDL baburanishirizwa mu cyicaro gikuru, ari nayo mpamvu bose batangiriye kuburanishirizwa mu rukiko rukuru rwa Kigali. Ubushinjacyaha buriga aba bagabo ko ari 13 icyaha cy'ubugambanyi n'ubutasi, icyaha cyo gutera grenade ahantu hanyuranye, gutunga intwaro mu buryo bunyuranije n'amategeko, n'icyaha cy'ubwicanyi. Mu baregwa harimo abakurikiranyweho icyaha cyo kwica abarinzi babiri ba parike y'Ibirunga biciwe mu Kinigi mu mwaka wa 2012. Abaregwa bose bivugwa ko ari abayoboke ba FDL. Ubushinjacyaha bukavuga ko bavaga muri pozisiyo ya FDL iri ikibarizo muri Congo bakaza mu Rwanda mu bikorwa byo guhungabanya umutekano w'igihugu, abandi ngo bakajya kuneka za pozisiyo z'abasirikare b'u Rwanda. Cyakora nubwo bahamagajwe bamwe bari bitabye urukiko, urubanza ntirwabashije gukomeza kuko harimo babiri mu baregwa batabashije kwitaba urukiko. Umucamanza avuga ko nabo bategerezwa urubanza rukazabera hamwe kuko bose baregwa ibyaha bimwe. Urubanza rwimuriwe mu kwezi kwa karindwi. Muri aba bakurikiranywe bose bari hagati y'imyaka 30 kugera mu myaka 40. Ibi bije nyuma y'aho mu ntara y'Amajyaruguru hamaze iminsi humvikana bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze ngo baba bakorana n'umutwe wa FDL, ndetse ubu bamwe bakaba baramaze gutabwa muri yombi. Mu cyumweru gishize abayobozi bakuru barimo Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu ndetse n'umukuru wa Polisi w'u Rwanda bari basabye abaturage kwitandukanya n'abayoboke ba FDL aho bari hose. Abo bayobozi banasabye abaturage kuranga uwo ari we wese waba akorana n'uwo mutwe, kandi bahumuriza abaturage ko nta nkurikizi bazagira nyuma yo kuranga abakekwa gukorana na FDL. Asumta Kabuye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta, urakoze kuri iyo nkuru.
Iyi ni radio yacu, programu y'iminsi yose ku mugoroba isaha moya n'igice kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuri radio Ijwi rya Amerika no kuri radio Inshuti ya bose.
Dukomereze amakuru arebana n'ibiyaga bigari mu Bubiligi. Ubucamanza bw'icyo gihugu ejo ku mugoroba wa joro bwarekuye Alexis Sinduhije, umukuru w'ishyaka MSD ryo mu Burundi. Alexis yari yaratawe muri yombi ku wa kane w'icyumweru gishize ku kibuga cy'indege cy'i Buruseli ari mu rugendo, aba ari naho afungirwa. Ububiligi bwatangaje kandi ko atazasubizwa mu Burundi nk'uko leta y'icyo gihugu yari yabisabye. Frederic, umaze kuvugana na Daniel Kabuto, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Burundi, wamubajije uko bakiriye icyemezo cy'Ububiligi. Tubatega amatwi.
Egome, mu by'ukuri iyo ngingo twabyumvise mu maradiyo ko ubutungane bw'Ububiligi bwafashe ingingo yo kureka Alexis Nduhije wabandanye ivyo yariko arakora, hama bukaba bukurikije icyifuzo cya leta y'u Burundi cy'uko Sinduhije arondegwa n'ubutungane bw'u Burundi yoshikirizwa ubwo butungane, akaba icyo bita extradition mu Gifaransa. Ibi byabaye rero kandi iyo ngingo ifashwe n'ubutungane, murazi ko ubutungane burigenga. Turindiriye gusa ko igihugu cy'Ububiligi kibicisha mu nzira sangwe zibicamwo kugira ngo kitumenyeshe iyo ngingo yafashwe n'ibyo abo bacamanza bafatiye ko kugira ngo bamurekure.
Muribaza none ko igihugu cy'Ububiligi kizohava gihindura iyo ngingo y'ubutungane cyangwa utungane urigenga nk'uko muyivuze?
Ubutungane burigenga no kuvuga ko ingingo ifashwe n'ubutungane irakurikizwa kandi irubahirizwa, nibyo biranga ibihugu bigendera ku mategeko. Urumva natwe nk'u Burundi kaba ari igihugu kirondera kugendera ku mategeko kandi gikora ku buryo ibyo gusondera amategeko bishyirwa imbere cyane. Ntitwovuga ngo turasabye ko iyo ngingo leta y'Ububiligi isubira ko itegeka ubutungane abacamanza bagomba gukora, abacamanza bakora akazi kabo.
Mbega leta y'u Burundi yoba ibona kumengo Ububiligi bwayihemukiye? Kuko amatwi adusumira leta y'u Burundi yoba yararungitse abantu barondegwa n'igihugu cy'Ububiligi, leta y'u Burundi yoba yumva umengo bayihemukiye?
Twebwe Egome twari twifuza ko Ububiligi bwokurikiza ibyo tumaze iminsi tubugirira, kuko twarabishikirije mu byo twumvise ko abacamanza bavuze ko badashobora gufata ingingo ngo barukirike Alexis Sinduhije mu Burundi akurikirane n'ubutungane bw'u Burundi nk'uko leta y'u Burundi yabisabye, kubera ko ata masezerano abitunganya abiringaniza ahari. Mugabo twebwe muri iyi myaka ndeka no mwaka hari abantu twashikirije ubutungane bw'ububirigi kandi aya masezerano ataya hari urumva twari twifuza ko bokurikiza nk'ibyo twabagiriye bakabico bita réciprocité mu gifaransa
mbega iyo ngingo noneho ntiyoba nayo nyene yinuba ubutungane bw'u Burundi mu gihe ibyo byose muvuze ari byo hanyuma akaba hafashwe ingingo yo kutamurungika suko ubutungane bw'u Burundi bwo babwinubwa
urumva abacamanza barigenga bafashe ingingo bavuga ko bafatiye gusa ko ata amasezerano yo guhanahana abantu barondegwa n'ubutungane ari hagati y'igihugu cy'u Bubiligi n'igihugu cy'u Burundi ngo turindire ko ubugiye budusigurira mva tumugiye bazobitumenyesha biciye mu nzira bicamwo tuzomenya uko tubana twije nama tubihariye n'igihugu cy'u Bubiligi mugabo sho babwiye nuko iyo ngingo ataco yonona ku migenderanire iri hagati y'u Burundi n'igihugu cy'u Bubiligi
mu majabo make cyane rwose igihe ubirigi uzobabwira aho buhagaze leta y'ubirigi izobashikira aho ihagaze kuri icyo kibazo imigambi ya leta y'u Burundi rihe kuvyerekeye ubutungane Burundi Alexis Sindushije
urumva Alexis Sindushije arabandwa n'ubutungane akurikiranwa kubera ivyaha ibitomo bizwi neza bitwasiguye neza byo gushaka gutera akaguma byo gushaka gutera uruhagarara mu gihugu gufata abapolisi akabaka inkoho akabafata notage kandi ibyo ni ivyaha bihanwa mu bihugu byose tukeneye ko aho hose azoja ibyo tuzobana dusaba ko iyo umutahe umuzamakungu watanzwe urwego Interpol n'ibyo bihugu bidufashe kugira ngo uwo muntu ashikirizwe ubutungane bw'u Burundi hanyuma kubitwe intahe mu gahanga ku byaha yahagirizwe.
Daniel Kabuto umuvugizi w'ubushikiranganje bw'u Burundi bujejwe imigendanire n'amakungu murakoze cyane rwose ku kanyamwa duhaye.
Nande bakengurukiye.
Ibyo rero byari kwirekurwa rya Alexis Nduije umukuru w'ishyaka MSD wo buryo mu Burundi warufungiye i Buruseli ku kibuga cy'indege.
Abanyafurika y'epfo bitavye ari benshi amatora yabaye uyu munsi kwa gatatu amatora agira gatanu icyo gihugu gitunganije muri demokrasi. Abahinga bihweza ibintu n'ibindi bavuga ko bigaragara ko umugambi uri ku butegetsi uhava utahukana insinzi. Iyi nkuru tuyishikirizwa na mugenzi wacu Jeni Mukankosi.
Kimwe na bagenzi be bo muri Afurika y'epfo, Zaeb Khan yazindutse kare kare kuri wa gatatu ajya gutora. We na murumuna we bageze i Johannesburg ku biro by'itora mbere ya saa moya, ibiro bitarafungura bategereza isaha irenga. Hari akabazo kamwe gusa. Khan yaratarafata icyemezo cy'uwo agomba gutora. Ati ubu mpagaze muri metero zitagera kuri 15 zaho ndi butorere. Nta gihe kinini gisigaye. Ishyaka nagiye ntora ryarantengushye irisigaye naryo sindikunda urumva ko bitoroshye. Abanyafurika y'epfo benshi bavuga ko ishyaka bamaze igihe bakikira ari ryo African National Congress ANC mu magambo ahinnye. Ishyaka riri ku butegetsi ryananiwe gukemura ibibazo bimaze igihe nk'ubusumbane no kubonera abaturage serivisi z'ibanze kandi ko isura yaryo yangijwe n'ibibazo bya ruswa. Cyakora benshi banagaragaza ko ishyaka rihanganye na ANC nta ngufu rifite ku buryo bitaboroheye kurishyikira. Ariko murumuna wa Kane witwa Johara aravuga ko kuba mukuru we atazi ishyaka agomba gushyikira bitamubujije kuba yishimiye gutora ku nshuro ya mbere. Johara afite imyaka 18 ari mu rubyiruko rwavutse hari ubwisanzure abo bita Born Free yavutse mu 1994 agira ati
Yes, very excited. Well, generally, I want to vote for a party that'll do the most good in South Africa.
Yego ndishimye. Ahanini ndashaka gutora ishyaka rizakora ibintu byinshi byiza muri Afurika y'Epfo. Kubera ko ubu ndakeka tutari ahantu heza cyane. Bityo rero ndashaka gutora ishyaka mu byukuri rizahindura ibintu. Ishyaka ANC bikekwa ko rizatsinda na 63% by'amajwi. Kubatora benshi barimo Merisizwe Notwara ufite imyaka 28 icyemezo cyo guhitamo ishyaka ANC kirimo amarangamutima. ANC yari yaraciwe mu gihe cy'ubuyobozi bwa gashaka buhake kandi abanyafurika y'epfo benshi bahagiriye ibibazo kubera kurishyikira. Notwara agira ati
It's a matter of loyalty. I know exactly where I'm coming from.
Ni igihango nzi neza aho navuye amaraso yamenetse kugira ngo tugere aho turi ubu. Ubwo rero nzajyayo nkora ikigomba gukorwa nkorera umuryango wanjye kimwe n'abana banjye. Maria Matrarias ufite imyaka 54 yatoye mu matora atanu yose kuva yabona uburenganzira bwo gutora mu mwaka w'1994 avuga ko yajyaga atora ANC ariko ubu ntashobora ati ndashaka guhindura kubera ko ishyaka natoraga ubu ntakigenda ubu tugomba gutora irindi shyaka kugira ngo tugire icyo tubona nk'amazi umuriro n'ubuzima bwiza cyakora Gracia Moreroa nawe ufite imyaka 54 arahandi mahirwe ishyaka riri ku butegetsi avuga ko abona hari ibintu bike byagezweho muri Afrika y'Epfo mu byerekeye iterambere guverinoma yanze kumufasha ngo abone icumbi ry'amake kandi aracyakoresha umusarane wo hanze aho atuye hanze y'umujyi wa Johannesburg Moreroa agira ati
For 5 years, if nothing changes, if I'm still alive, then I'm not going to vote.
Mu myaka itanu iri imbere, niba nta gihindutse, nkaba nkiriho, ubwo nzajya gutora. Ndabikwijeje kubera ko ubu ntacyo byafasha aho ntoye.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, dore noneho wa mwanya w'ikiganiro cy'imikino na sport, twagiteguriwe na mugenzi wacu Fidele Niyongabo.
Mu kiganiro cerekeye inkino cyo kuri uyu mugoroba twaganiye na Desire Hatungimana ayoboye ishyirahamwe ry'abamenyesha makuru bakurikiranira hafi ivyerekeye inkino mu Burundi tukaba twaganiye ku vyerekeye igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru kizoba mu kwezi kuza mu gihugu cha Brazil mushobora kutubwira uhugene muri ko mutegura gukurikirana ivyerekeye ico gikombe kubijanye n'abamenyesha makuru bakurikiranira ivyerekeye inkino mu Burundi
gutegurira nkuko mbere nabandi bakunda kubikora ni kintu gikomeye cyane gose igikombe cy'isi yose abantu bose babifuza kuraba ingene bigenda no ngaha mu Burundi rero ababifuza kubimenya na cyane cyane abakunda umupira ni benshi ariko intambamye zikaba yuko abashobora kujya kuraba mu mupira bagusanze mu gihugu cya Brazil ari bake cyane ingene rero bigenda hano mu Burundi abamenyesha makuru b'inkino dushobora kuronka uburyo bwo kujya gukurikirana izo nkino kugira ngo tuzishyikirize abarundi duhagaze aho zibera ariko turafashe ubundi buryo tukaraba kuri za televiziyo hanyuma tugaheza tukatangaza umupira tubarira ku televiziyo tubwira abarundi kubera mu Burundi giye kuraba abantu batunze televiziyo ni bake cyane ariko radio irakurikiranwa n'abantu barenga 180 kwijana ico gituma rero duca dufata tukaraba umupira kuri televiziyo hanyuma tugaheza tukabuvuga tukawushikiriza abarundi badafise ubwo buryo bwo kuronka ama televiziyo kandi ni kintu bashima cyane mbere bamaze no gutangura kutubaza yuko bizokogwa kuko igikombe cy'isi yose bashobora no kutakibona mu gihe abamenyesha makuru batokora uko ariko rero ama radio menshi ariteguye kubikora nkakunze kubikora ni radio Isanganiro RPA ni radio Rema FM izo radio rero kenshi iyo hari kora bimipira ibera hanze barafasha abanyagihugu mu gweza kwashikiriza ingene biko biragenda kuko nkuko nabivuze uburyo bwo kwishikira aho bibera mu Burundi akabuhari nta umenyesha makuru n'umwe azoba yagiye muri icyo gikombe cy'isi yose naho mumenye naho mu bikombe biheze hariho umwe yahora agenda mugabadezwe gufotora ariko nta numwe arigera akurikirana ikombe cy'isi yose w'umenyesha makuru w'iradio kugira ashikiriza abarundi ingene biko biragenda
nibande muzotumira ku vyerekeye gutanga makuru ku inkino zizoba ziko ziragenda muzoza n'abantu nk'abahinga mu vyerekeye umupira w'amaguru bazofasha canke n'abamenyesha makuru bazaba ari mu ma studio yabo
ego n'abamenyesha makuru baba batanzwe mu ma studio yabo batangaza umupira ariko kubera umupira imbere yo gutangwa hari umwanya umupira iyo hageze kuruhuka hari umwanya niyo uheze muri cyo gihe kenshi abamenyesha makuru ko batangaza umupira barahamagara abahinga ugafata nk'abamenyereza ukabahamagara ku gishisho cy'umupira barari nyene riko ragenda berekana ingene byogende yaba ari nkabo icyo twakwitanarize mu gifaransa abo rero barahamagarwa misi yose ugasanga umwe wese yaje kubera iki ugasanga nk'ibihugu byo muri Afrika cyane cyane ugasanga umuntu arahamagaye nk'abantu yo bazi nk'abamenyereza ngaha mu Burundi baba barabaye muri ibyo bihugu ibyo bya mu gikombe cy'isi yose cyangwa abamenyereza bafise ubuhinga bwo hejuru ikareho n'abamenyereza b'abanyamahanga bari ngaha umuntu akababaza bakaza baragira interano bagiye baratanga arazi nyine biko biragenda si igikorwa rero abamenyesha makuru bikorana kandi biranashika uko usanga ari abamenyesha makuru gusa ugasanga abamenyesha makuru bo kuri radio Isanganiro nk'ubatumiye ubundi umenyesha makuru akurikiranira hafi by'umupira w'amaguru nawe nyine akaza kamuhinga
mwitegereje amasaha yo muri Brazil inkino zizoba ziriko zirabera ko inkino cyane cyane muzokurikirana ndibaza ko arimo izo muri Afrika muravye ku masaha y'u Burundi hari kibazo bizotera canke abantu bazobakirimaso
kenshi inkino z'umupira w'amaguru ku isi muri antu ngikombe cy'isi yose abantu baragira kigoroka nini gose ndibuka nk'igikombe cyabereye muri Korea aho abantu wasanga mbere hari n'abivuza kujya ku kazi kwa wasanga ziko ziraba mu gitondo ariko rero muri kino gikombe cy'isi yose kidura muri Brazil hari inkino z'abazitebye koko ziba nk'isaha 6 z'ijoro murumva nk'ayo masaha nta muntu uhebura byo umupira utuhera saa 8 uko ufite akazi murumva ko ari ikintu kitoroshye na gatoya twibaza rero yuko nk'uko umwagiye marayibona hari inkino z'abasaa 12 izindi zibe saa 4 z'ijoro cyangwa saa 3 n'izindi za saa 6 z'ijoro turaheza tugashikiriza abarundi ijya nkino ziba gutarira cyane ku buryo ntihavewe batesha akazi ariko nk'iyo hageze ugasanga n'inkino z'igice cya kabiri gishyira cyane cyangwa inkino za nyuma nta kundi turaheza umwanya tugaheza tukawukoresha abantu rero umwe wese uko akazi kabimutegeka agaheza akaraba cyangwa uko amagara yiwe abimutegeka agaheza kuzi izo nkino kugira ngo ihaze bigire icyo byica kuko turazi yuko kenshi usanga nk'abanyeshuri b'amashuri yisumbuye usanga mu kwezi kwa gatandatu ukwezi kw'ibibazo bya leta ukwezi kw'ibibazo biheze umwaka kenshi usanga bibasamaza rwose ni nacyo gituma rero mbere usanga bakwiye no kuhagabira kuko ababyeyi batakanuriye amagabo usanga hari abanyeshuri batakiga kubera barindiriye imipira ibyo byose rero ni intambamyi kubera ari umupira ubera muri Amerika y'epfo amasaha adasa cyane n'ayo Burundi ugasanga inkino ziba ziteze ni intambamyi koko mugabo turagerageza tukaheza tukabashikiriza umupira uba mu masaha atacyo y'icyo
murakoze yari Desire Hatungimana yoboye ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru bakurikiranira hafi ivyerekeye inkino mu Burundi turako turaganira kugene biteguriye kuzokwirikirana no gutanga amakuru ku gikombe c'isi yose cy'umupira w'amaguru kizoba mu kwezi kuza mu gihugu cya Brazil murakoze kuri iki kiganiro
murakoze namwe
muzika ndiko Desire Hatungimana ari n'umunyamakuru wacu mu bya sport iri nijwi rya Amerika mushobora gusanga ibigano byacu no kuri Facebook radio yacu VOA no ku rubuga rwa internet www.radioyacuvoa.com
abanywa nyuma radio ijwi rya Amerika barabandanya kutwandikira bakoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi ariko hari n'abakoresha uburyo bwa Facebook mugenzi wa Choriana itangishaka dosomi umwe muri ubwo butumwa tumutega amatwi
urakoze Frederic Ngundikije nawe Thomas Kamirindi ku nkuru ivuga ko Alexis Nduhije umukuru w'umugambwe MSD mu Burundi yari yarahagaritswe n'igipolisi cy'ububirigi mu kibanza c'indege c'i Bruxelles ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu yaraye arekuwe yamara leta y'u Burundi yari yasavye kwico gihugu kimurungika mu Burundi kugira ngo arengukishwe imbere y'ubutungane ku birego yagirizwa byo gutegura umugumuko kwambura ibigwanisho abapolisi hamwe no kubagira imbohe mu myerekano umugambwe wiwe wagize ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatanu rero twabajije abanywanyi bacu kuri Facebook ico biyumvira ku ngingo y'ubutungane bw'igihugu c'ububirigi Hassan navuga ati kubiza amategeko byaraboneka neza ko azorekugwa kuko ubiravye nta na kimwe cyo tuma bamubuza kubandanya urugendo rwiwe kuko yarafise igitabo c'inzira hamwe na visa amategeko rero yarakurikijwe Rudatinya wavuga ati ivya politike namayobera cyane ati ubwo se hari byo bagendeye ko bifatika mu kumurekura aterega uyu munye politike ashigikiwe na Amerika Ati nubundi ntiyari butinde mu maboko y'ababirigi. Ati hari ubuyobewe ko ivyo Amerika ishaka atari ivyo bikogwa se. Ati ubwo barashaka ngo azohangane na Petero Nkurunziza mu matora, ati attention nta ntambara dushaka i Burundi. Jeanne wavuga ati twayakiriye neza cyane, ati ni igihugu cy'amategeko apana badede. Bonaventure wakavuga ati habura gutabwa muri yompi abategetsi bica bakanatotera abaturage hagafatwa abaharanira ukwishira no kwizana kwa rubanda aterega humvikana ko hari bihugu bigendera kuri demokarasi bitagendera ku gitugu n'iterabwoba nduwayo wakavuga ati leta y'ububirigi yihagaze ko nka leta ya Tanzania uko vyagenze igihe Alexi ahagarikwa ubushize muri Tanzania Ati berekanye ko ubutungane bwabo bwigenga ataho buhuriye n'ubutungane bw'i Burundi bugendera ku mabwire y'abategetsi tuyize
urakoze Oriane kuvyumviro n'ivyifuzo vy'abanywanyi b'iradio ijwi ya Amerika. Je timwese mukunda iradio ijwi ya Amerika ibiganiro twateguriye uyu munsi bigaruke ngaha. Tuboneho kandi yakanya kugushimira engineer Rashad yadufashe muhinga bw'ivyuma hamwe na Alimasi Fatuma yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikomo ari kumwe na Frederic Nkundikije
na Thomas Kamirindi. Ntimuzacikwe n'ibiganiro byacu bitaha ejo mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugera saa 12 n'igice. Mugira umugoroba mwiza.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.